iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ishuku ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni ku munsi wa kabiri kandi ni amasaha mwumva ikiganiro muri isanga isaha ya saa 10 gushika saa 11 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira kubijanye ahanini n'amagara y'abantu. Abantu bafasha umukenyezi iyo agira yibaruke abakirizi nkuko babita mu bihe bya kera ubu bakaba bazwi ku izina rya sage femme bavuga ko atabuzi bariko barahabwa mu mavuriro kandi bikogwa n'umwuga wabo ari nkenegwa cyane ni mu gihe mu Burundi icigwa giheruka gukogwa cya Confederation Internationale des Femmes Sage ifatanyije na ONU Femme na OMS muri 2021 cerekanye ko hari ahantu hari umwakirizi umusage femme kwivuriro habaho igabanuka ry'abavyeyi bitaba imana iyo bariko baribaruka canke hakabaho ibibondo bike byitaba imana iyo biriko biravuka ku rugero 65%. Nivyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi aho tugiye kwihweza ahanini byinshi vyerekeye uyu mwuga wa sage femme, uyu mwuga w'abitwa abakirizi muri kahise mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Nkuko bisanzwe murashaka kutwandikira kuri Facebook nimero zanyu mugaterera ku kamaro mubona kuri uyu mwuga. Adresse yacu nkuko bisanzwe ni VOA radio yacu kuri Facebook mushire kwa nimero yanyu tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro. Adresse ni VOA radio yacu. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo nakatwibutsa ikiganiro muri sanga twumva buri munsi uno munsi n'umunsi wa gatatu muri sanga y'uno munsi yerekeye amagara y'abantu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abantu bafasha umukenyezi iyo yibungenze canke iyo agira yibaruke abo benshi bibuka muri kahise bitwa abakirizi ubunye bakaba bazwi ku izina rya ba sage femme bavuga ko atabuzi bariko barahabwa mu mavuriro canke kandi bakenewe cyane ni mu gihe muri mu mwaka wa 2020 abahejeje amashuri barenga 1,407 ariko abari baronsa akazi bagira ku 241 bonyene. Ni mu gihe kandi mu Burundi icigwa giheruka gukogwa na Confederation Internationale des Sages Femmes ifatanyije na ONU Femmes hamwe na OMS mu mwaka wa 2021 cerekanye ko ahari umwakirizi umusage femme kwivuriro habaho igabanuka ry'abavyeyi bapfa bariko baribaruka canke ibibondo bike bipfa biriko biravuka. Ibyo rero bikaba ku bice 65%. Mu kiganiro muri sanga rero cy'uyu munsi tugiye kukwihweza ahanini byinshi byerekeye uyu mwuga ku batawutahura canke ku batazi byinshi byerekeye uwo akamaro kawo n'inzitizi zihari muri uyu mwuga. Ni mu gihe nk'uko mwabyumvise benshi batariko barahabwa ubuzi mu mavuriro atandukanye kandi uyu mwuga ukenewe cyane. Rero tutarinze kurandira abatumire bacu nabo muri association MAA vyara uheke. Turi kumwe na Augustin Harushimana atwara iyo association mu Burundi. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Madame Godance Nshimirimana numwe mu ba sage femme kandi akaba ari umuvyeyi aheruka kwibaruka. tubaha ikaze batumire bacu umushinga nahe Auguste kaze neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
yego namwe madame Godanse ikaze neza
murakoze cyane
Murakoze cyane madame Godanse turumva ko uheruka kwibaruka ariko ufashe kano kanya ko kuganira natwe turagushimiye cyane ego
eh
hama ereka duhere ku mushinga ntahe Augustin kumbure tugiye muri kahise ka kure cyane mushinga ntahe Augustin tubanze dusigurira abantu kumbure batumva sage femme niki bakora gute muri kahise mu mateka y'igihugu umusage femme cyangwa uwo bita umwakirizi yabakora ibihe bikogwa
kera umuntu yitwa sage femme cyangwa umwakirizi mu Burundi turi abakirisi turazi inkuru ya Mose niho bihera twe ntitubizi kera muri Bibiliya baravuga ko hari abakirizi barimo mu bakiriye Mose igihe umwami Farawo yagira yafata abahungu bose akavuga ati havutse umuhungu muce mumwiza yabibwira abakirizi Bibiliya y'Igifaransa ivuga neza ko bari abasage femme rero mu Burundi naho hari abasage femme kuva kera ngira mvuge kera narindi umusage femme wo mu Burundi ngo yaba ari umukenyezi akuze ku mutumba yaba ari umukenyezi ngo w'isuku ngo yaba ari umukenyezi adatanga ishyano ngo yaba ari umukenyezi ari sage uwo mukenyezi niwe yafasha abandi bakenyezi kwibaruka hanyuma ku mutumba cyangwa mu gatsindiri mu Burundi uwo mukenyezi yaba ari inararibonye cyangwa intwari yarafasha abandi cyane bijyanye no kwibaruka ibyo maze gutohoza byerekeye n'akahise k'uyu mwuga abasage femme mu minsi iheze bari bariho n'ubundi kuko abasage femme imaze imyaka 17 mu Burundi ni ukuvuga imbere y'imyaka 17 hari abo bitwa bakirizi ku mitumba kandi abo bakirizi barabikora neza cyane kuko uri kuraganira nawe bakubwira ko bari bamaze kwakira ababebe benshi cyane
mushinga nahe Augustin turi kumwe va telefone ishobora kuba icitse turi kumwe alo ndumva telefone kamugoye agatelefone karamugoye ariko yari karadusigurira muri kahise neza na neza avuga yuko umwakirizi umukenyezi cyane cyane yari umwakirizi yaba ari umukenyezi akomeye cyane w'intwari w'isuku kandi yanonose ibijyanye no kubyaza gufasha kubyaza umukenyezi ego telefone ni agaruka turangira tumugarure ku murongo reka peut-être madame Godanse tubandanye mu gihe mushinga ntaye Auguste aza kugaruka ariko madame Godanse ntirindikiye kuri mwebwe muheruka kwibaruka tubyira akamaro mwabonye nk'umukenyezi aheruka kwibaruka vuba cyane mwabonye ku mukenyezi umwakirizi cyangwa muri iki gihe twita umusage femme akazi kiwe abari karakora n'ingene umuvyeyi aba mukeneye muri make
murakoze cyane ukuvuga ko nuko umuvuka agatelefone kamugoye umukenyezi iyo agiye kwibaruka cyangwa ari umusage femme kiba ari igikorwa kiri muri we amenya ati ni igikorwa kitoroshe ngiye gukora ndaza kumva ububabare ndaza kumva ko hageze ko hari bingoye ibyo bikaduhera akaryo keza cyane kubera ubwiye mu bintu wewe uzi yanadufashe tuko turakigwa iyo wakiriwe n'umuntu ukabona ko by'ukuri uwo muntu atamenyereye iryo banga atamenyereye icyo gikorwa ariko arakora ugaheza ukajirika aratwe umuntu ntahanyakiriye si cya gikorwa ciwe ategereza gukora nuko ko nk'umubyeyi benshi twaba dutumbera twizigiye amavuriro ariko abasage femme kuko uwo mwakirizi imwe najya kukwakira nakwakira nk'umuganga asanzwe akwakira azi ibanga ariko arakora azi ubutumwa ariko arakora ugaheza ukisanzura ndiko ndavuga nka John Musaje Fane naho atabara Musaje Fane iyo wa umuvye yakiriwe n'undi n'umuganga wa Musaje Fane muri wari yumva kanyamuneza muri we aba muri cyo gikorwa cyo gutanga ubuzima gihimbari kuko ari umuntu amuba hafi amubaza umva umerewe gute iyo hari gihindutse Musaje Fane aranyaruka kumenya cyane ko hari impinduka ibaye gusumba wa muganga wa wundi muganga aza kuba afite ibindi bintu ari kayitaho mu kanya wapa bamubwira ko hakeneye gukorwa ibindi bikorwa ariko umusaje Fane bari kakora icyo gikorwa ciwe wenyine yiharije yisangije kandi yanonosoye
kiba ari igikorwa nyine cyo kuraba umuvyeyi ikintu icyo ari cyo cyose akeneye kirengeye imiti n'ibiki byinshi abahabwa kwa muganga cyane cyane muri ibi bihe bya vuba.
Ego ni kuvuga ko umusaje Fane ajya gukora igikorwa kimwe muri we akagikurikirana akagitangura ko akagisozera atakindi kimuvangiye ko ikintu yanonosoye.
Ego none uwo mukenyezi umusaje Fane muba mwari kumwe mu bihe by'ukwibungenga aba yagendanye nawe igihe kingana gute?
Ngo mudasino bwangu ndabanka ndabakunda cyane abasaje Fane uretse no kuba ari wo mwuga wanjye ni kuri ndabakunda cyane natangiye kubakunda ko je naraherekeje abakuru bake bagiye kwibaruka naraherekeje ndetse n'abandabatwaje nk'utuntu baza gukenera nkabona ko umurangi atafashe igihe neza turatunura cyane 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 umubyeyi iyo niko wiyibwira ko umubyeyi mwajyanye uhava cyangwa ugaragara adatahanye ikibondo cyangwa mudatahanye ni umubabaro munini cyane umuntu adashobora gusiporta rero kubera ko jyewe nari naho yakoze ibyo bintu ndabica ngo mperekeza abakuru banje bagiye kwibaruka nanjye kuva ntanguye kwibungenga naragerageje kurondera benshi bakunda kurondera abajinekologe umujinekologe nawe kenshi ego n'abaganga badufasha cyane mugabo turakorana kenshi barihutira kurondera amaikografi bakaraba mbega umwana ameze gute mugabo nanjye narihutira kurondera Musaje Fane kubera ko hari ibindi bipimo bipfa bito cyane mu kuganira umutwe wumva umeze neza bakubwira bafatire cya gipimo cy'umuriri w'ivumbuka ry'amaraso bakubwira bandabire ko atatuye infection kuko nta kindi kintu kimuhanze Musaje Fane ariko arabandikanye ariko jinekologe ari gusanga hari abandi babyeyi bamukeneye abasezeranyene abakiri ugasanga ni byinshi cyane icyo bituma nake nihutira kurondera Musaje Fane kuko n'uwo twari twariga cyangwa twaragize iki mugana arihutiye kurondera Musaje Fane ankurikirane amerekeje muri urwo rugendo ko umenye ntiyimenyera amerekeje muri urugendo ego hamaca turabandananya ari ibipimo bimwe ari byo wasanganye nendi dufashaya tukibukanya tuti yamara kirakenewe ibipimo byose ndabigirisha kugira nihasire ko jewe ubwanje amagara yanjye ameze neza kandi ndetse n'ikibondo nzibaruka gifite amagara meza ego naje ndabona uwo Musaje Fane arankurikirana ivuriro mbere nakurikiraniye ko mu kugirisha ibyo bipimo kubera ko Musaje Fane atariho yakorera nakiye ndonde hageze kwibaruka ivuriro ni ku Musaje Fane urumva ko twikunda ngo
no kuvuga ko ivuriro amavuriro amwamwe batabafise na gato urumva yuko abaje ava mu bindi bitaro ntibikunda utegeza kugenda ku bitaro bifise uwo mwakirizi uwo Musaje Fane
ego nta urumva nza kamaro kabyo nkanatera naka mu bandi bakenyezi bagendanje antuka wakiriwe n'Musaje Fane nuko ndabyumva mo jewe ndiko ndabigusigaye ukunda ati wakiriwe n'Musaje Fane n'ibinganya nk'uko uba wakiriwe n'undi muntu afite ibindi bimufatiriye ego amavuriro afite Musaje Fane hano mu Burundi ni make cyane ni make ariko arabitubwira ugite yatubwiye igitigiri cy'abanonoseye uwo mwuga w'irondoka rijyanye n'amagara meza baratubwira n'igitigiri cy'abari ku kazi baratubwira igitigiri cy'abashomeri nicyo gituma namwe urumva ko ni bake cyane bari ku kazi bari kuko barakora ibyo bikorwa ku mavuriro ya leta natwe nshya turinganya usanga hariho benshi bari mu mashyirahamwe akagenda gufasha kuvuga ati ko jewe umwuga ndawiyumvamwo ugasanga ariko aragenda gukora ku ivuriro mu gace aboneka rimwe na rimwe yahandi uvuga ngo ngiye ndamusangaho Musaje Fane bari ku mavuriro make cyane cyane kandi bari ku rugero rwari ikiri hasi kandi bari bakenewe cyane mu bitaro.
Ego birumvikana nk'umubyeyi aheruka kwibaruka ingene yakwitayeho ingene uzi nawe witaho abandi iyo uri kurabafasha kwibaruka ni ikintu gikenewe cyane.
Ego
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi yerekeye amagara y'abantu turiko turihweza umwuga w'abakirizi abo bita Sage Femme muri ibi bihe bya vuba. Ikaze rero mwese nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu aho mushobora gutanga amanimero yanyu tukabahamagara mu gaterera ibibazo cyangwa ibyiyumviro. Adresse ni VOA Radio yacu, Facebook yacu, Radio yacu. Reka tumire mate turagaruka murakoze.
Igira hirya ariko mata. Winyegera ariko. Abanyabugonje ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibuko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nka zabo.
Ari kabira simuhumurwa mana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ndikada.
Ndiye bugo.
Ngwiki. Nukumga kwa mwili wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Ya pa 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 pa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolence ya Grola.
Radishwe ya America isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka n'umusi wa gatatu aho tuganira ibijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro muri sanga. Abantu bafasha umukenyezi iyo agira yibaruke abo bise muri kahise abakirizi ubunye bakaba babita abasage femme bavuga ko atabuzi bariko barahabwa atabuzi buboneka cyane mu mwuga wabo kandi uyu mwuga ukenewe cyane ni mu gihe mu Burundi icigo giheruka gukogwa n'amashyamwe mpuzamakungu atandukanye cyane cyane muri 2021 babonye ko kwivuriro iyo haba hari umwakirizi umukenyezi cyangwa ikibondo kitita bimana ku rugero rw'iyo batamufise ivyo rero bikaba biba ku rugero rwa 60% 65% ibice 65% by'abakizwa ubuzima iyo hariho umusage femme kuri iryo vuriro. Tuko turaganira rero n'ishira hamwe MAA vyara uheke rikaba rigerageza kumenyekanisha uyu mwuga wa basage femme kandi n'ukuhimiriza abakenyezi kubakoresha kubera abo bakirizi baba bahari kugira ngo bafashe umukenyezi kukwibaruka neza mu buryo bw'amagara meza kandi atekanye. Rero bagira badusigurire byinshi byerekeye umwuga n'inzitizi zimwe zihari. Reka ndabwiye ku murongo wa telefone yuko umushinga ntahe Augustin yari yavuye ku murongo umushinga ntahe Augustin Harushimana yari ko aradusigurira byinshi byerekeye uyu mwuga kahise kawo aragarutse ku murongo wa telefone. Umushinga ntahe Augustin turi kumwe.
Ego
ego aga telefone kare katugo yari kore wadusigiye byinshi byiza cyane byerekeye umuntu afasha kwibarutsa umukenyezi abo bita abakirizi muri kahise batubye kahise keza hariyo no muri bibiri ngene babita ngene bakora ibikorwa byabo n'ibindi byinshi tubyire rero muri bihe bya vuba turumva yuko abakirizi abasage femme baba barize bafise ubumenyi burengeye gato kubwa muri kahise kuko kumbure baba bagiye mu mashure bafise n'ubundi bumenyi bwo muri ibi bihe bya vuba akenera ibyigo bingana gute kugira ngo yitwe umusage femme muri make kugira ngo aronke nakazi muri uwo mwuga.
Yatanguye umusage femme yiga imyaka 2 kuri kaminuza yaba abantu nasabye kuvura EMSP hama barabona yuko imyaka 2 idakwiriye baca barongera ku yindi myaka 2 kugira witwa umusage femme mu Burundi muri icyo yitwa ancestry waba ufite imyaka 4 kuri kaminuza ya lisansi hanyuma ubu ni imyaka 3 bakaroreya nubwira witwe umusage femme uba ufite bakaroreya kuvuga impamyabushobozi ya kaminuza kandi kugira ngo ugende kwiga muri kaminuza ni uba waratoye ikiriya kibazo cya leta gitwaye ibyuta uba warashikanye na mita 50% kwigana kugira ngo ushobore kuronka uburenganzira bwo kwiga iki gifata cya sage femme mu Burundi.
Ego urakoze cyane turumva yuko ari ngombwa yuko aba bantu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bakore aka kazi neza
akumbure nkuko abakira babikora nkuko twavyumvise bidusubiye muri Bibiliya bari umuntu akomeye cyane we nararibonye kandi wisuku azi byinshi cyane ego uraza kutubwira mu kanya kari imbere byinshi byerekeye kumbure impamvu batariko bararonka ubuzi nkuko bikwiye kandi amavuriro ari menshi cyane kandi abibaruka ari benshi cyane mu kanya kari imbere ariko reka mpindukire mpijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyene baterere ibibazo canke ivyumviro mpere kubitwa Daniel Mukwaje Daniel uraho neza
Mbaho neza Eliana meze neza
Amahoro mahoro ego
Murakoze ku mpijambo nanje ni intererano ikibazo mbaza icambere kwanza ndabanza gushimira abo bantu nabanda mukiza batumire ndabanza kubashimira kubera ko bafite ibanga rikomeye mukibano twe aho twakuriye umuvyeyi uwo muntu umwakirizi nubwo ari umukecuru akuze abona barikora bari abantu usanga bubashwe cyane rwose uko byari bimeze kose wasangana no mu kibano ari umuntu yubashwe ahaca nuko bamuvuga kuko ari umuntu bikora ko muri ibyo bihe nyine bidasanzwe bitakora wari wese rero umwe bihe igituma nibaza yuko bo batitabwaho nkuko babivuga icambere nko mu Burundi nibaza icyo biva ko cambere nuko Burundi nta buzi bwishi buhari kandi Burundi burakenye nabo kumbere ko ari kutabitaho kuko uko biri kose yaba hari hariho ibibanza bakora mu je ndumva ko bahakazi mugabo kandi haruhande y'ibyo ndumva notanga n'interene bo nisho twosaba leta nk'intererano nsaba leta dufate kuko nayo iyo bigiramo uruhara ibi bintu kuko bano bantu baba barize kandi bakeneye akazi kandi bize ibanga rikomeye ari abantu bo guhabwa agaciro bari bakwiye kubagenera nk'agashahara kama kahari abatari ko barakora ako kazi kubera iryo banga basise bakagira agashahara na gakeya baza barabaha ariko nticyumviye nubwo nziko mu Burundi byo umenga ntibiriho bakagira agaciro aho niho agaciro kabo kuba kubahirijwe cyangwa bahawe agaciro kubera ko umubyeyi umwakirizi jenewe umwakirizi ko namwita n'umubyeyi kuko ni kumbura ashobora kumwa umwakirizi utabyara sinomenya ariko mugabo ubura umubyeyi muri make kandi ububitse amabanga menshi wakira umukenyezi wa perezida wakira umukenyezi uwo ari we wese urumva ko nkuko babivuga nabo nkuko babivuze kandi abantu bakomeye mu by'ukuri n'abantu bakomeye cyane leta rero ikwiye kugira akantu ibagenera cyane ikabitaho abatagira ako kazi ikagira akantu ibaha ndumva icyumviro cyanje nicyo nk'intererano
urakoze cyane Daniel yego ni intererano nziza kuko nkuko bivuze uwo muntu mu kibano abazwi cyane kandi abakomeye kuko ayo mabanga abarangura na mabanga atarangurwa na bose abari umuntu azwi kandi ibintu akora benshi badashobora gukora reka kumbure mpe akaryo mushinga naye Auguste yagirisha bivuze ko cyane cyane kuco bavuze cerekeye leta uruhara rwabo mushinga naye Auguste leta mwo bamukorana uruhara rwabo ubona ruruhe
ego leta turakorana cyane kuko nk'ubu nk'ishyira hamwe na bya ruheke twararose uruhusha ibyo ni ubushyikiranga bw'intare hagati mu gihugu bwo gukora hama kandi turafite iporogaramu twitwa volontariya mu ishyirahamwe ryacu naho dushomereye ntituruza amaboko ntitwicaye turajya turagenda mu mavuriro atandukanye hama tugafasha aho naho ubushyikiranga bw'amagara y'abantu nitwe bwaduhaye uruhusha dukorana cyane na programme nationale ya santé de la reproduction kuvuga programme irondokajyanye umugambi igize irondokajyanye n'amagara meza n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baradushyigikira muri ubwo buryo ugasanga ko baraduha impanuro icyo twakwitwa amaprotokole cyangwa amanorme dukorera ko barajya baradutumira mu manama atandukanye hano bakaduha intumbero y'ingene twakorana hama kubera ko twagiye hamwe biraborohera nabo kugira ngo dushe dukorana byoroshe hama nagira nshimire umunywanyi ahejeje kuvuga ikintu cy'inkora mutima kubwanje urashobora gukora ibindi bikorwa ugatangira akora nk'amatara utarinze kujya ku ishuri ugasanga urakora akazi gatandukanye mu bintu bitandukanye uradandaza mugabo sinibaza ko woja muri maternite kugira ngo ufashe kugabanya inshyi z'ababyeyi n'ibibondo utabyigiye ni ukuri aba banonyesere ndakajyane n'amagara meza abasashifame n'abantu ntasubirizwa muvuga mu iterambere ry'igihugu kuko iyo bariko barakora babanza kubyiga imyaka myinshi kumva rero warabyize imyaka myinshi hama ugaca ujya kwicara muhira by'ukuri igihugu kiba kiriko kirahomba
ego cyane murakoze reka nsubire mpindukire na kirundi munywanyi w'icyo bya Amerika ku murongo wa telefone Marcel twagira Yezu nawe Marcel amahoro neza
amahoro amahoro itangishaka
ego urahora komeye
ndakomeye merereye Kigali mu Rwanda kandi ndamukije n'umutumirwa wacu uyu munsi
ego ni babiri mushinga na Augustin na Madame Godans
yego bose ndagira amahoro akomoka ku mana ndashaka kubabaza akabazo kamwe ahangaha mwatugaragarije ko Confederation Internationale des Sages Femmes ifatanyije na UNFPA hamwe na OMS bagaragaje ko abakirizi mu kwibaruka mu mavuriro bakiri bakeya kandi aho bari ibibondo bipfa bivuka byagabanyutse cyane ariko ahangaha bigaragara ko mu Burundi abariyo ba atabuzi bafite bataronka imirimo batari kubona akazi donc hari abashomeri benshi bari mw'iki gice ahangaha rero nibaje ikibazo kigira kiti ese ntabwo mwabamu ntabwo babagongwa na kuno leta itangaza imyanya iriho ariko bagasaba experience kw'abantu benshi usanga babura akazi kubera nta experience kuko umuntu niba kiva mu ishuri ugasanga leta iremyo iriko iramwaka experience mu kazi kandi nibwo yagisohoka ishuri ntabwo icyo cyaba kibagora icya kabiri bakorana bate na leta ku buryo bashobora gutegura amahugurwa y'abantu barangije kaminuza urumva ibyari imyaka 2 none ubu ngubu yabaye imyaka 4 bakorana bate na leta ku buryo nibura mu gihe bakirangiza bashobora guhabwa amahugurwa wenda y'igihe gito cyangwa umwaka nayo akaba nka experience ku buryo mu gihe abantu batarinjizwa mu kazi bashobora kubona andi mahugurwa mu bigo nderabuzima mu centre de santé mu mahopitali ku buryo bagira igihe cyo kujya mu kazi bamaze gutinyuka mbese bumva kuzaza ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye barakubwa igikorwa cy'ingirakamara ariko nako biyo cyuri umunyeshuri kazamo nubwo warakoze stage ariko stage no kwinjira mu kazi bya nyabyo nyirizina n'ibintu bitandukanye haba hari ukuntu bategura amahugurwa ku buryo igihe runaka abana bajya mu kazi batagifite ikintu cy'ubwoba n'impungenge kibatinyura n'ibyo bibazo bibiri nari mfite murakoze
cyane Marcel mushinga na Auguste yari yasiguye yuko ego cyane barakorana na leta kandi leta irabaha intumbero bokorera ko iyo bagiye ku mavuriro n'ahandi kugira ngo bafashe gufasha kwibarutsa abakenyezi ego yanavuze kandi kuri ico cerekeye experience uvuze ico cerekeye kugira uburambe mu kazi navyo nyene barabikorera ko mu buryo bwo kutaguma bicaye baragenda mu bitaro bitandukanye bagakora ama bagatanga umwanya wabo muri ivyo rero biratanga experience kuri benshi araza kugaruka mushinga ntahe Augustin yongere abivuge ko gato ariko reka mbanze mpe ijambo wundi Innocent Nduwimana Innocent amahoro neza
ubona amahoro
urahura komeye Innocent
ko sashema
ikibazo cyangwa icyumvi
ikibazo n'icyumvi ya icyo nabona ni mu Burundi ikibazo cy'aba Kristo cyane bavuga ngo babare mu bitaro cyane mbona ndo mu bitaro kandi bikisha yuko bakurikiza imyanzuro yo kujya kwa muganga anaje no kwa muganga hakaba hariho abakira ababyeyi bibero ku Burundi sinzi ko amakuru atomato ko babariho cyane mu mwenda w'akandagikisha yuko bafite ubushobozi bwo gutanga amashuri cyangwa 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 cy no sendi
Akaba akajengwa mu mazuri za matoro. Hama turaza kugaruka kuri Madame Godin atubwire ibijanye na volontariat basanzwe bakora ingene bayikora mushinga nta Augustin kazeneza
murakoze cyane numvise Marcel ibintu yavuze kandi nami nyabitse neza kucerekeye experience ni programme de volontariat kugira ngo tubandanye twimenyereza cyangwa twiyibutsa ibyo twize hama bishitse tukaronka akazi ntitugende gukora ibitari byo ni volontaria iradufasha cyane kumenya ibitandukanye hama kubera ko dukorana n'umugambi w'igihugu dutwe n'irondokarijyanye n'amagara meza by'ukuri igihe habaye nk'uko yabivuze ngo amahugurwa canke ama atelier canke amaformasiyo atandukanye basanzwe bahamagara association mabyaruheke hama bakavuga bati turakeneye abasashi famiye bangana uku kugira ngo baze kugira ngo baparticipe muri atelier kanaka bijyanye na profile yabo baba bakeneye bama badutuma kugira ngo tubikorane neza hama mumbabarire ikibazo cya inoso sinacumbike neza sinzi ko mumfasha kugitahura
Inosa nawe yavuye ku murongo wa telefone ariko nawe nyine telefone iriwe ntiyari imeze neza na gato yavuze ahanini ibijyanye n'uko ubukene ubushomeri ni bwinshi mu gihugu muri rusange cyari nk'iciyumviro aravuga yuko muri make kugerageza gukuraho ubushomeri ni mu bisata bitandukanye ariko ko atakiri ku murongo telefone yo ntiyari imeze neza kumbureraza kugaruka mu kanya kari imbere ereka mpindukire no kuri Madame Godance kuri ico cerekeye experience e Madame Godance mwebwe musanzwe mwarakoze mukora ubwo ko kwitanga mukaja gufasha abandi musanzwe mubikora gute mubona bamaze guheza amashure ayo myaka itatu twumvise biga ico kindi gihe cyukuja kwitanga mukaja mu bitaro canka handi kuja gufasha navyo nyene birabategura kuja mu buzi benshi musanzwe mukora iyo volontariat muba muri mwiteguye kuja mu buzi
ego murakoze cyane kuri ico kijyanye no kwitanga volontariat ni ikintu kidufasha cyane nk'umusage fame noneho nasanze umenga Imana irabitegura kugira umuntu abe umusage fame benshi usanga ari ibintu biyumvamwo ibanga bakunda yatubwiye ibitigiri by'abasage fame tugeze ku 147 hakaba hari 241 bonyine bari kuri terre ni ibintu usanga biteye ubwoba n'amakenga ariko ba bandi bandi 1200 bishyaye ngaho ni ukuvuga twebwe twariyungunganije kubera kwa gukunda umwuga wacu turitanga iruhande y'ivyo bindi bikorwa dukora ko nitwoca twicara ngo tuzinga amaboko ngo nuko tutariko turakora wa mwuga wacu turafite ibindi bintu twiyungunganya kugira ubuzima bubandanye kugira tubeho umuntu ajaheza akitanga muri ivyo bikorwa vyiwe akora agatanga umwanya mutoyi cane ni ukuvuga kwitanga mu yandi mavuriro biradufasha cane nk'uko mutumire Daniel umunywanyi wacu Daniel yari yabivuze ati ubwo bigenda gute kugira ngo abandi nabo bagumane uburambe ni ukuvuga ko ubwo burambe buragumaho turitanga tukaja ku mavuriro atandukanye ayatwegereye cyangwa aho twumvise ko hakenewe by'ukuri abasashifane abo ba kiliziya abo batanzwe baranonoye izirondo kajyanye n'amagara meza turitanga nka jyewe akarorero kabisa nararabiye ku ivuriro rinyegereye ngiye gukingiza umwana muri za ncanco zikorwa inyuma y'uko umubyeyi yibarutse zikorerwa abana ugasanga hari abantu benshi cyane kubera ko baba church family bari ku mavuriro yose ntasanga nta musatu fama hari kugira wakirwa kugira bandike umwana aronke urucanco bisaba umwanya muremure cyane niho naciye ndabihera ndabikunda rwose ndasaba usanga arongoye ivuriro noshobora kuza ndafasha mu kwandika gusa nahereye kwandika mu kwandika abaje gukingiza abana cyane ababyeyi baje kubaza ibibazo bibahandi nyuma yo kwibaruka yarabinkundiye ncampiraho nubu rero kenshi usanga iyo naronsa kanya ndamubaza ko bikenewe ngasimba cyo kuba nkagikora hariho n'ayandi mavuriro usanga bikenewe bakavuga ati hariho umugwi tudi wiyunze ukora icyo gikorwa bakatubwira ati mwoza mukadufasha kandi usanga ari ibintu bihimbaye cyane tukabikora tubikunze twabikora nko nk'ibanga ryacu n'umwuga wacu hejuru y'ibindi bikorwa dukora tukagira tuti ndetse hamwe kukwitanga dukora tukabikorana umutima mwiza atacyo turonka hamwe twaba turi kubikorwa naho aba basage famille b'abashomeri tuvuga ngo ntibari ku buzi bwa leta baba bari kubikorwa boheza bakabikora gute nshya byumvikana ko batabikorana ukwitanga ntangere kuko n'ubukorera bushaka arabikora amaze kuba naho yizigiwe n'igihugu urumva ko aca bikorana umutima mwiza cyane kuruta uko yabikora bigasaba no gushidikirwa cyane ko ariko usanga uri kuritanga cyabo navuga ku izuru rinyegereye ko ndahegereye hari handi hari tugenda gufasha gisaba kwideplasa bigasaba itike urumva kusaba kwigora kabiri kwigora mu gukora icyo gikorwa cyiza no kwigora mu gukora mutwe ufite kugira ngo ushobore kuronka ingene ushikayo deplasema ingene uza gushikayo usanga rero ari ibintu rimwe na rimwe usanga benshi badebukirwa abandi bakagira iki mugabo ubukorera bushake turabikora n'umutima mwiza cyane
birumvikana ko ari igikorwa cy'iteka cyane igikorwa cy'iteka cyo kwitanga turumva yuko kenshi nkuko bivuze mu bitaro bitandukanye imirongo bari miremire cyane abavyeyi baje kwandikisha abana babo kugira ngo babahe incancu kandi kuwumva ko mwitanga mukaja kumbure no kwandikisha bisanzwe abo bana kwandikisha abo bavyeyi ni igikorwa cy'iteka mpindukiye kuri mushinga nawe Auguste kandi iki gikorwa twumvise yuko ego ni igikorwa cy'iteka ariko hariho agahaze kuko kumbure iki gikorwa kidatahuritse twumvise yuko leta irakorana nayo n'amashyirahamwe mpuzamakungu yaragize ibiharuro vyerekana yuko muhabaye imfuni nke cyane ariko hariho uko kuntu kumbure naho hoba nkuko Marcel yabivuze na Inosa ubuzi ni buke ubushomeri ni bwinshi ariko hariho nuko kudatahura umwuga cyo bari kimwe mu nzitizi muhura naco kenshi
ego iyo ijyo jambo umutaji fame cyane abanonosereze kagenda n'amagara meza by'ukuri abene gihugu bujya kwa muganga zibazi gutandukanya ngo uyu ni umutaji fame uyu ni umuforoma uyu ni umudokteri umuntu wese babona ni itaburiya bashobora kumwita umuganga ku buryo hariho n'ibibazo basigaye babaza njyewe ntohoje neza nkasanga by'ukuri babyitirira abasaje fame kandi atari abasaje fame bari bajejwe kubikora rero kumenyekanisha uwo mwuga kimwe mu byo twakoze mu ishyirahamwe Mavyaruheke mu gukoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi aho kuri hejo sosiyo platifomu zitandukanye z'ishyirahamwe usanga hariko haraca ko amakuru ye kuko kenshi usanga irondoka ryari n'amagara meza mu Burundi ni tabu ni ikinyegezwa ni ishyira ibitera soni rero usanga abantu bafite amakuru atariye ku byerekeye irondoka ryari n'amagara meza kumenyekanisha uyu mwuga wa sage fame twebwe dusanzwe turiko turabikora ahatandukanye kugira ngo by'ukuri hamenye niki umusage fame ashoboye iki kandi by'ukuri ubushikiranganji bw'amagara y'abantu biradufasha kuko nk'ubu ku wa gatanu heze twari twahimbaje iyo myaka cumi n'indwi iheze Burundi bufise iki gisata cya sage fame umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yari yadufashe mu mugongo yari yitabye ibyo birori abajejwe irondokaje umugambi w'igihugu jejwe irondokajari n'amagara meza hariho n'ikigwa batangiye muri uwo munsi mukuru ikigura ko n'abamenyeshamakuru b'ibinyamakuru hafi byose byo mu Burundi niho bari kugira ngo bamenyekanishe kandi uwo mwuga by'ukuri turifuza yuko abenegihugu canke umunyagihugu twitwa mutoyi amenya ashitse ku ivuriro ati umusage fame ndamusanga ngaha nkamusangana harya kugira ngo hamenyekane igikorwa cyabo n'icyo bashoboye muri uyu mwuga by'ukuri biboneka ko ari uwiteka
murakoze cyane ego reka tubandanye ku murongo wa telefone tuhe ijambo Nsabimana Daniel Nsabimana Daniel kaze neza
murakoze cyane murakoze nanjye nagira ngo ngire icyo mvuga turumva mu by'ukuri iyo gahunda ari nziza ariko ikibazo nagize kuri ngiyewe niba je ntese ntambogamizi babona mu babona abantu benshi bajya muri uwo mwuga wo kwiga ibyo bintu kuko turazi ko mu by'ukuri nko mu mashuri nko mu Rwanda urugero abantu biga midwives usanga ari abantu b'imbarwa ugasanga ni abantu bakeya mu by'ukuri mbese nta mbogamizi babona bo nk'abarundi muri iyo gahunda barimo batangiye batubwire ikindi ku muntu wahisemo kubijyamo ese mu by'ukuri iyo ubigiyemo ntago bigorana usanga kuko hari igihe usanga umuntu yiga ikintu ugasanga kubona akazi biragoranye ese aho ngaho wabyize ari amahirwe yuko abona akazi byoroshye murakoze cyane
murakoze Nsabimana ego Augustin yaravuze ikintu cereke intambanyi twavuze bimwe bimwe biri intambanyi kudatahura umwuga n'ibindi byinshi uwo mubwira Nsabimana ibindi mu byo muhura nk'intambanyi yavuze ko hashobora kuba ari kubera kumbura abantu bataronka ubuzi ugasanga ntibari ko baraja muri uyu mwuga ariko mu ntanga marara twavuze yuko hariho benshi baja ku ishure bakaronka nizo mpamya bushobozi ariko ntibaronka ubuzi murafise abakwiye mu gihugu cy'u Burundi koko kumbure bashobora no gukora mu bitaro byose muri make
intambamye ni nyinshi cyane ariko hariho zimwe ngewe maze kubona burya naho tuvuga ngo hari ubushomeri icyo ni icya mbere ubushomeri abarenga 1,200 barashomereye ariko kandi abasashwame mu Burundi bakenewe ishyirahamwe mpuzamakungu OMS risaba n'imiburiburi ku ivuriro ryose abasashwame batatu hanyuma mu Burundi umusashwame umwe yitaho abakenyezi bari mu myaka y'irondoka twitwa abasame anagedo potreyi turabye ibiharuro dufatiye kuri abanyagihugu bari mu Burundi umusashwame umwe yitaho abanyagihugu 150 ariko OMS isaba ko kubwira umusashwame yorohewe mu kazi kiwe umusashwame umwe yitaho abanyagihugu 500 ni ukuvuga turacyari kure cyane naho hari aba barenga 1,200 bashomereye ibiharuro byerekana ko u Burundi buracakeneye abasashwame 400 kugira ngo amavuriro yose ari mu Burundi agire n'imiburiburi abasashwame batatu ku ivuriro hanyuma turabye ibi biharuro ca tubona ko ari intambamyi nkuru iyindi ntambamyi hari n'iy'amashure mu 2020 amashure yigisha uyu mwuga abasashwame yari indwi mugabo ubu unye jewe mperuka gutemberera amayunivesiti atandukanye ari mu Burundi mbaza ku byerekeye uyu mwuga abasashwame hasigaye ane niyo yonyine agishishe iki gisata cyo kwigisha ibya sashwame dukeneye abasashwame 400 muga kandi hasigaye amashuri ane arimwo iki gisata cya sashwame hanyuma icya kabiri ni uko aya mashuri nyine ntiyigisha bimwe wize i Bujumbura sashwame ugahura n'uwizi Gitega sashwame mugaca muhurira nko mu Kayanza mu bitaro kanaka usanga mudatahura kumwe uko muri ko murakora ni ukuvuga icyo bitwa kibisi sekuru usanga zidasa ugaca usanga zimutahura kumwe uko muri ko murabikora ariko ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe nagira nimenyeshe yuko ishyirahamwe Mabya Ruheke bisanzwe biri muri rimwe mu mashyirahamwe agize urunani mpuzamashyirahamwe rw'abasashwame bitwa Confederation Internationale de Sage-Femmes hama baratanga intumbero z'ingene amashure yotanga amakuru asa ibyiza bisa ahantu hose hari uyu mwuga wa sage-femmes iyindi ntambamyi igira gatatu iya mbere navuga ubushomeri iya kabiri navuze amashure ibyigwa iya gatatu ni icyo nakwitwa ordre de sage-femmes abasashwame naba amajana 241 bariko barakora iyo bagize ikibazo ntibaronka urwego bitura ngo bavuge rubatunganirize cyanke n'igice cyo twitwa ordre de sashwame ishobora kubafasha kugira ngo ibintu bigende neza nizo ntambamyi zitatu muvuga nyamukuru ihanze uyu mwuga wa sashwame mu Burundi hama ariko ibyo yavuze ngo cy'amahirwe amahirwe y'akazi n'indise neza ingene yakitse sinzi ko mwe bamwari mwagitahuye.
Oya, ndakeka ko wishyuye ibibazo by'intambanyi. Yego, byari bijyanye hanini n'intambanyi. Hama reka duhe ijambo n'uwitwa Simeo Nyabenda ku murongo wa telefone. Simeo, amahoro neza.
Mahoro, mahoro.
Uraho.
Uraho nyine ukebuke.
Tuga ku ijambo.
Mbanza gushimira abakamiri nka rekamiri. Bongera nkababaza none dufashe umuntu atwaye nk'ubuyu kwa muganga agiye kwibaruka. Iyo bamenya gute baba bafite ukuntu wewe kwa muganga baba bambaye impuzu zitandukanye twamenye ngo baba bameze gute tujye ngo se twitura byihute.
Ikibazo cyiza cyane. Ego, murakoze. Madame Godance Nshimiyimana ati aje ku bitaro wumvise ko akamaro ari kanini cyane, wowe barakwitaho bararaba ikintu keneye umwanya ku mwanya. Uwo mukenyezi afashwe n'indakaza ku bitaro yomenya ati umusage femme abakirizi baba bameze gute bamenya gute.
Ego, murakoze abadije. Ikibazo cyiza cyane. Kugeza kino gihe turimo ni ibintu bigoye gutandukanya cyane. Twamaze kumva ko urugero rw'abasage femme bari ku bitaro bariko barakora ari rukiri hasi cyane. Ni ukuvuga ko ibitaro ibyo ari byo byose azoja ko ngo acasangaho umusage femme. No, batumirira cyane cyane nk'ababyeyi mu gihe akitara kurikiranisha indani yiwe ibitaro byose agiye ko akabanza akabaza hakiri kare. Simvuga mbato cyareka kugira ngo nuko atamusaje samahari mugabe kubera dusanga twumvise yuko yitaho icyo gikorwa ibyo bitari ariko arakurikiranisha nk'iyo mbanyi yiwe akabanza akamenya mbega uwankurikiranira imbanyi ninde atejwe iki akora iki cyanke akarangamutima kiwe nakahe. Icyo coba kimwe mu byo bifasha umubyeyi kugira amenya ati ahantu hari umusaje fame cyane ntawe uhari ndetse niyatasanze uwo musaje fame kuko n'abandi baramukurikirana neza uretse ko batanganya kumwena bivugo bwa mbere yonasaba akavuga ati nibyashoboka tubishobote mwoshobora kuronka namwe umusage femme kuko twarumvise ko yitaho ababyeyi hama maze kubaza kumva ko uwo musage femme ahari kuko hariho umuntu umwambaro twiharije nivuga ko itaburiya bruise hose bebe ego uriwo niwo mwambaro naho ntuvuga ngo uraba ku mugaragaro neza cyane ariko uwo mwambaro uranga umusage femme. Hejuru yo kubaza gutebuka akabaza abaganga ahasanze cyangwa bariko baramukurikirana n'uwo mwambaro urashobora kumwereka ati ubu ninde. Ego, kubera yuko bakiri n'abato urumva ko n'uwo mwambaro ntuboneka kenshi cyane bavuga ati cyo ushyira imbere cyane yobaza cyanke akibwira uwo muganga yamwakiriye bakaganira yoheza akaharonkera umuco.
Ego, none uwo musage femme bamwe bashobora kwibaza bati none nzoba nkeneye kumuriha ayandi mafaranga kugira ngo anyiteho ambaze ingene bimeze hari amafaranga basaba.
Oya, umusage femme nakubwiye ko ariwo umwuga wiwe usanga ni wo muhamagara wiwe nta yandi mafaranga arenga ko kuyategereza kuriha ngo ni uko yakiriwe n'umusage femme amwitaho. Cya gikorwa nyine dukora twimvamo cy'urukundo turagikora uko nyine ata yandi mafaranga umuntu arinze kurenzako.
Ego, ndaza kugaruka mu kanya nongenda kubaze Madame Godance ibijyanye n'imishahara y'abasage femme kuko nabyo nyine birabazwa kumbure imishahara kumbure ishobora kuba iri hejuru ugasanga kumbure nayo mpamvu ibyo bitaro bitariko birabahubuzi kuko bavuga ati hariho umu infirmière hariho umu gynécologue hariho umu docteur dufise benshi bitaba abagwayi kuburyo ko umusage femme aje kongereza amafaranga dusanzwe tudafise. Ariko mbere yaho reka mbanze mbaze Pacifique akabazo afise cyanke intererano. Pacifique, kaze neza.
Murakoze. Nagiye narese akabazo intererano muri rusange. Nk'uko nyine turi kuganira ku kibazo
uri kure cyane ntituko turakumva Pacifique, egera telefone.
Akivuko turiko turaganira ku kibazo cy'abakirizi cyane message kwame mu gifaransa nari fisise nterera nuko mwayizise mwavuze mu Burundi hariho ikitwararika ikibazo cy'abafashe kandi cy'abakirizi cyane cyane kugira ngo bahabwe ubuzi. Ejo mbona kuko turizi nk'uko mu nyigisho z'u Burundi hariho iyo insiti ijyanye n'icyo gifata kivuga ati tuyesaje famu badafite ijyanye na saje famu. Rero mbona yuko ababyeyi kugira bafatwe neza kuko ibanga ryo kwibaruka ryatemewe abari bo bose kandi umubyeyi ntiyategereza kwakiza n'uwo ari we wese keretse umuntu abifitiye ubuhinga.
Pacifique biko byatugura kukumva neza cyangwa kumva ikibazo cawe kuko bigenda biracika. Uratwumva neza. Warubajije uti
yari karatizwa ahura n'intambara zitandukanye cyane cyane yari karibaruka. Rero nk'uko mu Burundi mu minsi itari ifata kijyanye n'abakirizi bakabyiga muri za kaminuza kirakwiye kuraba n'imiburiburi kandi mashuri bakita mato mato
akaba ariho bakorera amavuriro mato mato
n'imiburiburi ku ivuriro rikoze kabaho mwakirizi umwe kugira ngo ababyeyi bamwe bari bafite imyitwara bafitiye imyitwara yo kumufatiza na cyane cyane mu gihe banatubona yuko icyo gikorwa ariho abantu batabikurikiranye imbere banashaka batatiwe no ku ntebe y'ishuri abo bitwa ngo abakirije mu Kirundi bishobora gusanga ariko barakira abo babyeyi kandi atamuyeumuntu.
Ego urakoze cyane muri make Pacifique ndumva ariko aravuga akamaro kabo bakenyezi akamaro kabo abantu. Urakoze cyane. Telefone yatugoye ariko twumvise ahanini yuko ushima yuko iki gikorwa ari gikorwa cy'iteka. Nk'uko nari nabivuze mu kanya reka Madame Godance atubwire ibyerekeye imishahara basaba abakirizi iyo bari kubararondera ubuzi imishahara imeze gute.
Ndo simula kwa cyo cyane oya kuri ico sinahava ndagihagarara ko cyane kuko ubushikiranganje busanzwe buhari budutunganiriza sinovuga ko baba batinya gutanga akazi kubw'umushahara yo biri hejuru cyane. Umukozi ni koko mu Kirundi baravuga ngo umukozi abegwa n'impemba mugabo tumusaje fama adakuda kuvuga ngo je ni mu mpembaya kuko igihugu ko gitunganije twese turabizi n'ubu n'abadutunganiriza baba bahari nibaza ko kubijyanye nuko abakozi baba ari bake cyane abasaje fame bakirwa bivana no kwa kuntu tudatandukanya umusaje fame n'uwundi muganga asanzwe kuko ko babashyira mu rugero rumwe ntibaratandukanya ati umusaje fame n'uyu muwundi muganga akora ibintuyu usanga umenga bakiriye uwundi muganga uwo ari we wese arakora na vya bikorwa by'umusaje fame nibaza ko icyo kintu cyo kuvuga ati baba batinya guhakaza abasaje fame ngo batinye umushahara bahembwa icyo nibaza ko kitoba ari cyo cya muntu yohagarara ko ya nibaza ko ari kwa kundi ko kwitiranya ntibamenya ati uwo muntu n'uyu uyu n'uyu ashoboye kugeza gukora ibikorwa gushika ngaha ubundi nawe ashoboye gukora ibikorwa gushika ngaha nibaza ko ari cyo umuntu yoheza agashyira imbere. Ego nuko
ego tugerageje gucagagura cyane uwatubye yuko umwakirizi umusage femme ajejwe kuraba ingene umubyeyi ameze mu bijyanye n'umushaha wiwe mu bijyanye n'uko atekanye icyo akeneye cyose akamuba hafi uretse ibindi uhaba umu infirmier cyangwa umu docteur asanzwe akora kumufata amaraso kumuha imiti kumufata ibipimo bitandukanye ariko umusage femme wadusiguriye neza yuko amwitaho ku kintu cyose abakeneye umwanya wari wo wese abagikeneye akamuganiriza akamufasha kuroranirwa.
Ego
ego cyane. Ego mushinga nahe Godance kumbure bimwe mu byo ubona byokogwa ku rwego rwa leta n'ishyirahamwe ryanyu uraza kutubwira mu kanya navyo nyene icokogwa reka mbanze mpa akaryo uwundi munywanyi mbere y'ico cico iyo nyishu. Dani niyo mwungere abanza baze canke ashikirize kiba ciyumviro. Dani kaze neza. Alo, Dani. Eh, Dani, uratwumva kaze mu kiganiro muri sanga ikibazo canke icyumviro.
Ego murakoze ni cyumviro na kinge me guterera. Mhm. Bijanye nuko icyo kibazo mwavuze cyuko leta ihakazi abakozi bake bakurikiranye byo gufasha no kubyaza abakenyezi. Haro?
Ego turakumva.
Yego biragaragara mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko ugereranije ababyiza bakurikiranye uwo mwuga n'abari ku buzi ba leta cyangwa bawe n'amashyirahamwe atandukanye ari bake cyane. Ibyo rero bigaca bituma ihangiro leta yihaye ryo kugabanya abakenyezi bibaruka bapfa bari kubo batanga ubuzima n'abana babo bigorana gushyirwa ko kubera ko abodisize mu ngiro nta kazi bafite.
Ego
rero none twasaba rero nuko ko igihugu kisanga uburyo kugira ngo bige n'abandi bakabyirira kugira ababyige babikurikirane bazofasha abakenyezi bisaba ko bobaho ubuzi kugira ngo iryo hangiro leta ifise rizirishike.
Ego Dani, reka mbaze nkubaze aho uherereye, uduhamagaye uherereye he ga Dani?
Ndi wahamagaye ndi Ngozi.
Twumvira uri kwihe mirongo kuri FM canke ku mirongo migufi, twumvira uri hehe kuko imirongo yawe ivuga neza, turakumva neza bintangaje, niyo mpamvu mbajije aho uhamagariye, aho uhagaze, watwumva ku murongo wehe muri make utiri Ngozi.
Bakurikiranya ku murongo mugufi cyangwa kuri Facebook.
Urakoze cyane kuntererana.
Murakoze namwe.
Reka ngire ko rero ngarura mushinga ntahe Auguste atubwire kuri ico cerekeye leta ico kogwa kugira ngo aba sage femme abakirizi bahabwe ubwo buzi, bahabwe ikibanza bakwiriye kugira ngo bafashe abakenyezi baje kwibaruka. Mukaze neza mushinga ntahe Harushimana. Hello Auguste.
Bwome nyagutu shise kubitaro umutashi fane. Icho, nicho kwa gwego na vudaru vudemu Burundi kwa orde vude tashi fane. Kwa tigere kwa kuwa gokoze, kere kana hamu shise kubitaro uchubo na ki uja umutashi fane. Hama zivira akogwa. Kuchere kirero icho reta yokora, sukuri, uyumuga wa tashi fane ulimuruja mugambi. Uwo kuvura abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu. Leta yarashyizeho umugambi wo kuvura abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu. Hama twashaka gusaba twebwe nk'abaganga babakira gushyiraho umugambi nkerekeza kuri ujya mugambi ku baganga babakira, hamwe ujya mugambi wo kuvura abakenyezi n'abana ku buntu. Numvise kuzobandanya bo buherekeza n'umugambi w'abaganga babakira aba batashami 2020 ni bake cyane ku buryo byokoroha ko baca bahabwa ubuzi ku mavuriro atandukanye, ahubwo twoca dusanga amashuri ategerezwa kwigisha benshi kugira ngo hasohoke abandi batashami benshi kugira ngo bigende neza. Uko niko jewe ndabibona kubera ndabikurikiranira hafi. Kama ikindi leta yokora nuko yokorana n'intwaro nubwa nka administration lokale kugira ngo aba basashi fame bicaye muhira bahabwe basi nubwa nka deplacement cyane uburyo bwo kujya gukora ivolontaria, umwanya amafaranga yo kubahenda ataraboneka, hoba haraboneka basi amafaranga make ya deplacement kugira ngo
bashobore gushikaho bagiye. Reka mpakaryo amasegonda make na Madame Godanse tusozere ikiganiro kigira kirangire. Madame Godanse akajambo kanyuma dusozera namwe mwakongera ku kuvyo mushinga ntahe Auguste avuze.
Mirahagejeje si bishasha nongera ko n'ubusaba leta ko yohimirida cyane amashuri na cyane cyane ndetse amashuri ariko aragerageza guhagarika umugabo cyacu cyane kubera ko umwenga nta kibanza afite bagasubira bakabandanya ayo mashuri kugira ngo abacacu cyane bagwire, hama tugasaba na leta ko yokwitaho abo basashame kabona kamaro kabo kuko byikuri tubiraje nibiharuro bibitwereka tubiraje ibiharuro byahari umutasane ingene byagiye biragabanya insu z'abazeyi n'ibirondo n'ibitaro bitari ku musasane birabitwereka neza twahimirije leta ko yokwitwararika ko guhibiriza abasashame bo babicaye muhira bagakora iyo volontariya mu gihe boroherejwe kugira ngo bashobore gushika aho bayikorera binashobotse bagashyirwa ku buzi kugira ngo tugabanye izo mfu z'ababyeyi n'ibirondo.
Urakoze cyane, ndashimiye cyane abo muri ma vyara uheke twari kumwe uno munsi mu kiganiro muri Sanga. Ni naho kirangirije, turashimiye n'abaduteye akamo kuri Facebook bagaterera ibibazo n'ivyumviro. Mwari muri kumwe na Ohiani Tangishaka, mwari muri benshi cyane kuri Facebook, turabashimiye kukamo mwitabiriye uno munsi, mubandanirizaho nyene.